VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Chuti bavandimwe mwaramutse neza abandi namwe mwiriwe aho muri hose. Umwumva radio Ijwi rya Amerika vigira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi
na Oriane Tangishaka nange ndabaha ikaze mu biganiro byacu.
Uyu munsi turibanda ku makuru yerekeye Amerika guhererekanya ubutegetsi hagati ya bwana Barack Obama wacyuye igihe nka perezida wa Amerika n'uwamusimbuye perezida Donald Trump, perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans, and people of the world, thank you. We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people.
Uwo ni President Donald Trump, umutegetsi mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ejo ku munsi wa gatanu, itariki 20 z'uku kwezi kwa mbere, umwaka w'2017, ahejeje kurahira icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Iyi nkuru turayabashikiriza hamwe n'izindi twabateguriye ni mukanya. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine, mwaramutse.
Mwaramutse Oriane, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko bagenzanje babwiye, ibirori byo kwimika Donald Trump nk'umukuru w'igihugu agira uwa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabaye kuri uyu wa gatanu hano i Washington DC. Ibyo birori byari byitabiriwe n'abanyagihugu ibihumbi. Abenshi muri bo bakaba bahimbaza na cyane cyane umugambi wa Perezida Mushasha wo gusubiza igihugu ubwiza bwacyo nk'uko yabisezeranye mu gihe cy'imyamamazo. Perezida Mushasha wa Amerika Donald Trump yatanguriye uwo munsi ku gisabisho cyabereye mu isengero St John's hafi y'inyubako y'umukuru w'igihugu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Melania hamwe n'icegera ciwe Mike Pence n'imiryango yabo. Inyuma y'ico gisabisho abategetsi bashasha bahavuye baje kubonana na Barack Obama n'umutambukanyi wiwe, aho bahavuye bagana ahabereye ibirori byo kubisikanya. President Trump yaratangaje ku rubuga rwiwe rwa Twitter ku munsi wa kane ko agiye gukora sanura igihugu ariko kandi ko azonwanisha abanyagihugu, havuga ko igihugu kizoba ciza kuri bose. Yimikwa rya President Trump rifise ihinduka rinini mu gihe aba Republican aribo bafise n'ibibanza byinshi mu nama nshinga mateka. Yamara ivyigwa byakozwe byerekana ko ibice bitarenga 40% ari byo bifise icyizere kuri President Donald Trump. Abatari bake bakavuga ko ivyo bizotuma haba impari zikomeye, mbere bakavuga ko atawuza uko ibintu bizogenda. Twibutse ko President Donald Trump agiye kuramutswa Amerika yatsindiye amatora y'ibanze yarimwe abahiganwa mu mugambwe wa Republican bashika kuri 16, akaba yavuye atahukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu yahuriyemo n'umudemokrat Hillary Clinton. Abenshi bakaba batemera ko ashobora kuzoshika kuri iyo ntsinzi. Tukiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugwi w'abantu bashika kuri 75 barakoze imyerekano hano i Washington DC mu gihe hari ko hatunganywa ibirori byo kwimika ku mugaragaro President Donald Trump agiye kuramutswa Amerika. Iyo myerekano yabereye muri rimwe mu mabarabara akomeye yo mu gisagara hagati cya Washington DC. Igipolisi kikaba camije ivyuka mu bariko barakora iyo myerekano mu gihe bari batanguye kumena ibiyo bongera batera amabarabara ivyamenetse. Imbere yaho gato hakaba hari undi mugwi w'abaharanira agateka k'abanyamerika baba Amerindia wugarije ibarabara utangira abanywanyi ba Trump aho bagana bajya mu birori byo kwimika. Iyo myerekano yahavuye igwira mu masaha igiwe imbere, aho igipolisi cyavuye gifata abatari bake mu bari muri iyo myerekano. Byatangajwe ko abapolisi batari bake cyo kimwe n'abari muri iyo myerekano bayikomerekeyemo. Muri Gambia, Perezida Yahya Jammeh yatsinzwe amatora yemeye gutanga ubutegetsi no kuva mu gihugu nk'uko byatangajwe na Perezida Adama Barrow. Yatsindiye amatora, ingingo ya Jammeh yasohotse inyuma yaho abonaniye na Perezida Alpha Conde wa Guinea hamwe na Perezida Mohamed Ould Abdel Aziz wa Mauritania ku mugwa mukuru wa Gambia i Banjul kuri uyu wa gatanu. uwo mubonano warugamije kumwemeza gutanga ubutegetsi no kuva mu gihugu canke guhangana n'inteko z'igisirikare. President Barrow yarahiye ku munsi wa kane mu biro by'ubuserukira Gambia muri Senegal, inyuma yaho binaniranye ko arangurirwa mugigwa mu gihugu ciwe. Kuri uyu wa gatanu, Ousmane Badji arongoye igisirikare cha Gambia yatangaje ko bemera president ko President Barrow ari waramutswa igihugu. Ni mu gihe abategetsi bo mu bihugu bihurikiye muri CDAO bari bagabishije Jamaica ategerezwa kuba yatanze ubutegetsi imbere ya saa sita kuri uyu wa gatanu mu masaha ya Gambia. Kuri uyu wa gatanu kandi ONU ikaba yari yatangaje ko abanyegambia baharugwa mu bihumbi 45 bamaze guhungira mu gihugu cha Senegal bivuye ku gutinya ko haduka intureka. Abanywanyi b'abatalibani bagwanira muri Afghanistan bakoze igitero muri mu ntara z'ubuseruko, igitero cyahitanye abashika kuri 16 n'abandi babiri bagizwe imbohe. Umutegetsi mu by'umutekano atashimye kwivuga yabwijwe rya Amerika ko izo ntambara zadutse mu karere ka Maywand mu gisagara cha Kandahar. Uwo mutegetsi yatangaje ko abatalibani batari bake baguye muri izo ntambara, ariko kandi ko hari miduga y'igisirikare y'abanyamerika yatwawe nabo bagwanyi. Zia Durambi, umuvugizi w'igipolisi muri ako karere, nawe yabwijwe rya Amerika ko abagwanyi b'abatalibani bashika kuri 27 barimwo abategetsi bane bakomeye muri uwo muhari aribo baguye muri izo ntambara. Umuhari w'abatalibani wavukiye mu ntara ya Kandahar ahari umugwa mukuru wa Afghanistan, akaba ari nabo bayobora igice kinini cy'igihugu imbere yuko birukanwa n'urunani rw'abasirikare bari bayobowe na Leta Zunze za Amerika mu 2001.
Urakoze Rosine kuri aya makuru. Nshuti rero, hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mukamwumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook Jambo ni Radio Yacu.
Kumusu wejo itariki 20 z'uku kwezi kwa mbere, Donald Trump yararahiye icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaye umukuru w'igihugu agira 45. Ibindi kuri inkuru kwirahira rya Donald Trump, mugenzi wacu Fidel Niyongabo arabidushikiriza.
Donald Trump yarahiye ejo kumusu wa gatanu mu mabanga ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agirwa 45. Yatangaje ko imigambi yiwe izoha akarya abakozi bibagiwe kubera amahinguriro bakoramwe yugaye n'ubutunzi bwabo bwagabanutse bikomeye, kandi ko batazosubira kwibagirwa. Donald Trump avuga ko iki ari gihe cyabo. Ivyo yabibwiye abantu 100,000 bari bakoraniye mu kibanza citwa National Mall i Washington DC kurorera ukurahira kwiwe n'ijambo ry'inyuma yaho. Yatangaje ko abanyagihugu ari bo bazosubira kuba abayobozi b'ukuri b'igihugu. Mu gihe imvura nkeyi yari kiragwa, Donald Trump muri iki gihe afise imyaka 70 yavuze ko imigambi yiwe mishasha ariyo izoyobora igihugu kuva ku munsi wa mbere mu mabanga yiwe ya president. Amenyesha ko Amerika ariyo izoza ubwa mbere, avuga ko atazohemukira abamutoye kandi ko Amerika izosubira gukomera uko yamye. Mu ijambo ryiwe, President Trump yavuze ko abakozi muri Amerika bibagiwe mu gihugu gifise ubutunzi bukomeye cyane kurusha ibindi bihugu byo ku isi. Avuga ko ihindagurika ry'ubutunzi ku isi ryabagize ko ingaruka mbi zikomeye ku buryo batashoboye kuzirengera. Abo bakozi nibo batumye atsinda mu mareta yari afise uruhara rukomeye mu bijanye n'amatora. Donald Trump yavuze ko Amerika ari igihugu cyateye imbere mu gihe abanyagihugu batakuye inyungu muri ubwo butunzi. Avuga ko abanyepolitike bateye imbere mu gihe ubuzi bwavuye mu gihugu amahinguriro arugara. President Trump yatangaje ko ivyo bigiye kurangira. Yemeye ko azogarukana ubuzi bwatakaye mu gihe azokongereza akazi muri Amerika biciye mu gusubira kubaka amabarabara, ibiraro n'ibindi bikorwa by'ukubaka. Yabwiye abanyamerika bose ko batazosubira kwibagirwa. President Trump yavuze gatoyi ku migambi ya Amerika yo hanze mu kumenyesha ko Amerika izorondera kugirana ubucuti n'amakungu mu gihe yemera ko ibihugu byo mu makungu bifise uburenganzira bwo guhitamwo uko bishaka kuyoborwa byonyine ubwabyo. President Trump yavuze ko Amerika izorondera kubera karorero ibindi bihugu. Yamara yarasubiye kwiyemeza ku byerekeye kurwanya iterabwoba ry'intagondwa z'abayisilamu mu kuvuga ko azozimanganya iryo terabwoba ku isi. Nk'uko abandi baperezida babigenjeje mu gihe bariko barahira, yemeye gukingira ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bari benshi cyane mu kibanza citwa National Mall i Washington DC yamara ntibangana n'abari bahari igihe Perezida Obama yarahira ubwa mbere mu mabanga ya Perezida mu mwaka w'2009. Abari bitavye ivyo birori barakomeye amashi Donald Trump igihe yarabaye Perezida cese. Ukurahira kwa Donald Trump kwaranzwe n'ihinduka mu vya politiki Washington DC, aho abarepublika bagenzura inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka na leta mu bubaye ubwa mbere mu kiringo kirenga imyaka 10. Mu gihe ibirori vyo kurahira vyariko biraba, abadashigikiye Trump baragize imyerekano, abari mu myerekano baratanye mu mitwe n'igipolisi gisagara cha Washington DC. Igipolisi cyakoresheje imyuka ibabaza mu maso kugira kibashwiragize. Igihe Donald Trump yatangaza haheze umwaka n'igice ko azo kwitoza kuba prezida, benshi mu banyepolitike nabo mu gisata citangaza makuru babifashe minenego. Abitegereza ibintu batangaje ko atamahigwe menshi yari afise nayo guserukira umugambwe wa Republika umuntu aretse kuba prezida. Yamara yaratsinze abandi bakandida baba Republika 16 bahiganwa mu matora ya mbere, naho abo bandi bose bari bamenyereye politike. Benshi muri bo bari abahoze ari abasenateur canke babura matari. Yatsinze umukandida w'umudemokrate Hillary Clinton mu matora ya prezida yabaye mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2016. Hillary Clinton yarondera kuba umuprezida wa mbere w'umupfasoni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump niwe muprezida wa mbere atigeze akora imirimo n'imwe yatorewe, atigeze agenwa mu mabanga ya leta canke ngo arangure amabanga mu gisirikare mu mateka ya Amerika. Ahubwo yamaze ubuzima bwiwe yubaka amagorofa maremare mu gisagara cha New York no mu bindi bice bitandukanye byo ku isi.
Urakoze Fide Niyongabo kuri iyi nkuru. Nshuti, murumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye dutangira, aya makuru yacu aribanda ku ihererekanwa ry'ubutegetsi muri Amerika. Perezida Donald Trump mu minsi ijana ya mbere amaze kwinjira mu buyobozi nibwo azabona neza ibibazo igihugu gifite. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Mary Alice Salinas, yasemuwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza uri Bujumbura mu Burundi.
Perezida yatowe Donald Trump yemeje ko azozanira Amerika impinduka zidasanzwe, ariko imigambi yiwe mu minsi ijana ya mbere ku ntebe y'umukuru w'igihugu ishobora kutorohezwa n'abanyepolitike b'i Washington n'izindi ncabwenge. Mu kwezi kw'icyo mu mwaka ushize, umushingantahe Trump yashimangiye umugambi we w'imisi ijana wo gusubira kugira Amerika igihangange. Mu vyavuze harimo intambwe z'ubunyankamugayo, ugukorera ku mugaragaro hamwe n'impinduka mu mitegekere y'igihugu. Yavuze ko ari ibikorwa byo gukingira utuzi tw'Abanyamerika, agakura Washington mu ngogo y'igiturire, akongera agasanura amategeko n'urutonde. Ariko rero uwo mugabo w'umumiliyaridere amenyereye gufata ingingo atabagishije inama no gutanga amategeko, afise ibibazo bimwe imbere y'ibyifuzo by'abanyepolitike na leta ishishoza mu vyikora, nk'uko vyashavuje abandi ba prezida bamwitangiye imbere. Ibikorwa bimwe bimwe Trump yasezeranye gukora mu minsi ijana ya mbere, nko gusubiza inyuma amabwirizwa yafashwe na Perezida Obama, bishobora kuzofata imyaka imbere y'uko biba. Hari kutumvikana mu mugambi we bwite wa Republika ku migambi imwe imwe, nko gushora amafaranga y'imitahe myinshi mu nyubakwa kugira ngo haboneke utuzi twinshi. Isezerano rya Donald Trump ryo gufuta no gusubiriza gahunda yo kuvuza abantu rizohura n'intambamyi naho hari abandi bari bifuza impinduka muri iyo migambi. Ku rundi ruhande, Donald Trump azoshobora kudakora intambwe yiyemeje mu bihe biheze akoresheje ububasha bw'umukuru w'igihugu. Trump yemeje ko azofuta igikorwa cyose cyangwa amasezerano bitemewe n'ibwirizwa nshingiro n'ibindi bisa nk'ibyo byashyizweho na Perezida Obama. Ibyo bikorwa bihera ku gukomeza rwose ibisabwa kubimukira n'impunzi, bigashika ku karangamutima n'ibiciro. Umushingantahe Trump yavuze ko vuba bwango azoca yirukana bimukira barenga imiliyoni 2 batemewe n'igihugu kandi bagirizwa ubugizi bwa nabi. Yateguye kandi kwankira abantu bava mu turere twemera iterabwoba kuja muri Amerika y'ibikorwa byo kubasuzuma ruhasha bidakunze. Inama nshingamateka na nkenguzamateka. Abahinga bibaza ko Trump mu mezi yiwe ya mbere azokumvikana n'inama nshingamateka na nkenguzamateka nk'uko bisanzwe. Ibiri ku isonga ry'ibizokwigwa no gufuta umugambi wo kuvuza abantu no gusubiramwo uwo kwakira bimukira hamwe n'impinduka mu byo gutanga amatagisi. Bamwe mu Republikani basanzwe ari bo benshi muri izo nzego bagwanya ibyifuzo bya Trump bashobora kuja mu ngorane. Perezida yatowe Donald Trump aja yarasavye ko hoba ibiringo ntarengwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Nk'akarorero, bamwe mu bo mu mugambi wa Trump bashigikiye imigenderanire mu vy'ubutunzi. Muri iyo harimo amasezerano ya NFTA y'urudandazwa rutagira imbibe muri Amerika ya ruguru, ayo Trump anenga ko yica akazi. Trump yavuze ko Amerika nitabonamo inyungu zikwiye izoca yivana muri aya masezerano. Nk'umukuru w'igihugu, Trump arafise ububasha bwo kuva muri aya masezerano hisunzwe ingingo ya 2025. Iyo ngingo ariko ivuga ko ategerezwa kubanza kwandika iketi imbere y'amezi 6 asigura icyifuzo ciwe, ariko izoba ari ingingo ya politike mbi cyane. Trump ntiyavyitwaramo gutyo. Igihe umugambi wa NFTA waje mu ngiro mu mwaka w'1994 wafusa amatagisi n'amakori hafi nka yose bituma Amerika biyorohera kujana imitahe muri Mexique. Abawushigikiye bashikirije ko kwikura muri uwo mugambi bizotera ibibazo abagwiza tunga n'abaguzi bo muri Amerika impande zoroshye ibintu. Amaze kwerekana imigambi yiwe y'iminsi jana ya mbere umukuru w'igihugu yatowe asa n'uwisubiye ko aroshye ibintu bimwe mu byo yari yasezeranye mu gihe cyo kwiyamamaza. Muri byo harimo gushyira amahera y'umurengera mu nyubakwa no kugwanya amasezerano y'i Paris kwihindagurika ry'ibihe. Yahinduye inshuro nyinshi ibyo yashikirije mu kwiyamamaza mu byerekeye guhagarika burundu abimukira b'abayisilamu. Uko guhindagurika gushobora kuvamo ubugombe bwo gucinya imbere y'amatwara y'i Washington. Gushika ubu Trump yagumye ari mahindago atubahiriza uko ibintu byari bisanzwe bitunganijwe. Ibi byatumye benshi mu gihugu no mu makungu bateshwa umutwe ku ngingo Trump ashobora gufata mu minsi yiwe ya mbere ijana muri White House. Ahejeje kubonana na Trump mu biro vyiwe inyuma yo gutsinda amatora, Barack Obama yadondoye umugwiza atunga karuhariwe yatungiye mu vyo kubaka nk'umuntu azi cyakora. Donald Trump nawe yagize ati ni umuntu yugurutse.
Eroje turagushimiye, turacyari kuri iyi nkuru y'ihererekanwa ry'ubutegetsi hagati ya perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ucyuye igihe. Vice Perezida Mike Pence nawe yaraye arahiye hamwe na perezida bazafatanya kuyobora. Yarahiye rero mbere ya Bwana Trump. Mike Pence si kimwe na Bwana Trump w'umunyemari utaruzwe muri politiki. Pence afite uburambe mu buyobozi, yagize manda enye muri Kongere ya Amerika kandi yabaye guverineri wa Leta ya Indiana. Abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika Faith Rapidus na Catherine Gibson bateguriye inkuru ivuga Mike ari muntu ki yasemuwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda.
Mike Pence akomoka mu burengerazuba bwo hagati, azwiho gutsimbarara ku buryo yemera nk'uko abivuga. Abantu banzi neza bazi ko ndi umuntu mwiza kandi ucisha make. Ndi umukristu kandi nkaba nemera amahame y'ibya kera, nkaba n'umurepublikani muri ubwo buryo. N'indangagaciro Pence akomora cyane cyane muri Leta akomokamo. Paul Ryan ni umuyobozi wa Kongere ya Amerika muri iki gihe. Ese we yababona ate Mike Pence?
He's a man of faith. He's a man of conviction. He's a man you can trust.
Ni umugabo w'icyizere. Ni umugabo wemeza abantu yavuga. Ni umugabo wo kwizerwa. Akomoka rwagati na hagati mu bagendera ku matwara yo hambere ndetse na rwagati muri Amerika. Nyuma yo kugerageza kwiyamamariza kabiri umwanya muri Kongere ya Amerika tsindwa, Pence noneho yaje gutsindira umwanya wo guhagararira Leta ya Indiana mu mwaka w'2000. Yagiriye ubunararibonye i Washington, ariko kuri we Leta si cyo gisubizo cyonyine cy'ibibazo by'abaturage. Aragira ati,
"We're tired of being told that a little intellectual elite in a far
turambiye no guhora tubwirwa ko gatsiko gato k'abanyabwenge kitaruye hano muri capital ariko kagomba kudutekerereza neza uburyo tugomba kubaho kuruta uko twabyikorera twebwe ubwacu. Pence yaje gusubira muri Indiana muri 2012 aho yatoreye kuba guverineri wa Leta, aho yaje guteza ukutavuga rumwe kubirebana n'uburenganzira bwo gukuramo inda ndetse no guhanganisha uburenganzira bw'abaryamana n'abaho badahuje ibitsina ndetse n'ubwisanzure mu by'amadini. Agira ati,
"This law does not give businesses a right to deny
service." Itegeko niri habikorera uburenganzira bwo kugira umuntu numwe bima service. Imyemerere ikomeye ya Pence yatumye ibintu bijya mu buryo. Bwana Gary Nodring n'umwarimu muri kaminuza ya George Washington University yo mu mujyi wa Washington DC agira ati,
"The conservative branch of the party who's been suspicious of Donald Trump know that they
ishami ry'abatsimbarara ku byahise bishyaka batizeraga cyane Donald Trump bari bazi noneho ko bashobora kwizera Pence nk'umuntu ufite ubunararibonye. Yamaze igihe kinini muri Kongere ndetse yanabaye guverineri wa Indiana. Ntekereza ko rero Pence yari afite akarusho mu birebana no kuba yaganira n'abagize Kongere mu izina ry'ubuyobozi.
I think he has those qualities to be a
ibyo bikazamufasha gukora akazi ke neza nk'umuntu ugwa mu ntege Trump mu mitegekere.
Urakoze Eric.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura ama radio yanyu muri uyu mwanya. Ubu murumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Tukivuga kuri abo bagabo bompi batorewe imyanya y'ubuyobozi bwa Amerika, tuve mu Rwanda tunyaruke yarusha muri Tanzania, turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Murakoze ijwi rya Amerika i Washington hano ni yarusha muri Tanzania. Turavugana n'abantu batandukanye rero ku byerekeye iyimikwa rya president mushasha Donald Trump. Aha rero yarusha muri Tanzania abantu twavuga ko ata nivyo bari bazi, barabandanya imirimo yabo ya minsi yose. Ubasanze ukazi imbere bakubwira ko ivyo bintu bata nivyo bari bazi, n'amaradio ntavyo yigeze avuga uretse amaradio mpuza makungu gusa ayumvikana hano muri Tanzania. Ubu magaze imbere y'ibiro vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ofisi cicaro yarusha no munsi mbere n'ahantu hari hiriwe hanashushe byanashitse mbere mu masaha 8 z'umurango, aho hageze ku madogre 30 y'ubushuhe. Reka re mwumvirize bamwe mu baro twaganirye abatari bake bakoreye hano mu muryango wa Afrika y'ubuseruko cacane bafite cicaro barusha, mumvuko bavyumvira.
Naki nini ya cyane gishasha niteze kubujya leta zunzu za Amerika n'igihugu bise amateko ikendera ko cyane gose ama cyo bita igizwa shingiro ryabo nayo bafise iyo migambi n'ibintu bitwara umwanya muremure akabanza akabicisha muri mu mana mashinga amateka yiwabo bakavyiga kujyo bw'uko ntuvuga ngo uno muzi Trump arashitse ngo none ngo isirubamye kuri Afrika cyane ngo nibitangaza bigiye kuba bindi bishasha je kubinyerekeye nta bishasha novuga bihari. Aba president ko bagiye barakurikirana bose nabonye menga bagiye barakurikira ama politika usanga shoje akantu particulier kamutandukanya nabandi gusa mugabo nta kinini ya novuga ngo kizotuma nk'imigenderanire iri hagati ya Afrika na Itazi niziteza guhinduka. Kumbure tucigira ku bihugu bijya byamaze gutera imbere muri demokrasi gose Itazi n'uzumwe za Amerika zirimo. Obama yamaze imyaka 8 atarengeje ni wacu rero nibaza ko icyo twomwigira ko ari nk'icyo twigiye kuri Obama, icyo twigiye kubari imbere yiwe ba Bush ba Clinton bose byagenze ko ntanumwigeze arenza imanda bamutegekanirije. Yaya Jammeh n'iki afisi igihugu nk'ibindi byo ngaha muri Afrika turafisi ingorane zacu abari ku butegetsi usanga badashaka kubuva ko icyo rero nibaza nk'uko n'abandi ba perezida bo muri Burayi canke muri Leta Zunze za Amerika bama babihanura ati turasabye ko mwokurikiza amategeko yanyu amabwirizwa shingiro yanyu ntimuze murarenza amamanda. Nibaza ko nawe nyine uko n'abandi baje bavuga nawe nyine azoza bivuga kanatsinda naho yaragitorwa nimba ntihenze. Hari ijambo yashikirije aravuga yuko ibigo byo muri Afrika bitegerezwa kwitwara neza bigakurikiza demokarasi nk'uko isabwa.
Je mu Afrika mu Burundi nta kintu kinini niteze cyane kuri Donald Trump kuko nubwo no munsi nta kintu kinaza bahindura kubyerekeye Afrika cyane cyane ko Leta Zunze za Amerika zifise politike yazo yo kumigenderanire n'ibindi bihugu byaba ibyo handishe nk'ibya Afrika iyo nayo ikaba ihagaze hanini ku nyungu zabo. Uravye nka Barack Obama atwara Leta Zunze za Amerika nta kinini yo barakoze kuko abanyakenya bavyiteze kandi asanzwe yavuka mu Burundi. Wacu amatora yaraheze biciye mu nduru nyinshi abantu benshi baricwa abandi barafungwa abandi barahunga mu Rwanda na Kenya umwaka amatora azoba, mu Uganda hari umwaka kwezaho yabaye naho nyine murazi ko opposition yakomye induru nyinshi. Niba rero vyokunze ku bwanje ufashe cyane kubahiriza demokarasi wacu mu Burundi na cyane cyane muri Afrika hose.
Donald Trump ataweza kufanya vizuri kwa
Uwo mutanzaniya agira ati Donald Trump arashobora gukorera neza igihugu ciwe kurusha abandi bakuru b'igihugu ati nk'uko nyine yavyivugiye mu ijambo giwe aho yari ko ariyamamaza avuga ko azogishikana no Leta Zunze Ubumwe za Amerika azitari bwashike ati je ubwanje rero ndamukeje kuko n'abaprezida bake bashobora kwiyumvira gutyo ati muri Afrika tushobora kumubwira ko ibitari bike cyane cyane mu bya demokrasi intwari ibereye intwari rusanga agateka kazi na muntu n'ibindi ati kuko yagiye anashira mu majwi imbere ibihugu bimwe bimwe aho abwirizwa kushira igico cyane nko mu Buganda canke muri Kenya ati raba nko mu gihugu ca Gambia umukuru w'igihugu yatsinze mu matora yanse kuva ku butegetsi ati intwari ya Donald Trump rero abategetsi bashobora kutayikunda cyane atari ko twebwe abanyagihugu bato bato turamushigikije natera imbere ariko kandi azoshira igico cyane no muri Afrika cyane cyane muri Afrika y'ubuseruko
upendo kwa watu wake
barakoze abo twari ko turaganira reka rero dusubize micro i Washington
Kraveri urakoze kuri inkuru dusubire noneho mu Rwanda duho mwanya na mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Murakoze ijwi rya America Washington kuduha ijambo aha turi ni mu mujyi wa Kigali turi kumwe n'abantu banyuranye bakurikiranye amatora yo muri America ndetse bakabageje ku munsi wa nyuma ho
nge icyo muri Trump ashaka kugikira arusha abandi arusha Obama muri uru rwego kuko uyu munsi mwishora mari muri business usanga Asia n'irimo kwinjira muri Afrika cyane kandi noneho America nayo iryo sokira rishaka ubure ashobora kwinjira muri competition kuko akeneye guhangana n'ukuntu ubushinga bwo kuzamuka cyane mu rwego rw'ubukungu akeneye guhangana n'abahinde nabo baje buriya akeneye guhangana n'abayapani soko binini bafite abantu bose nge numva Trump ikina keneye ari ukuntu no America yongera kuko ndashaka kongera gukora America America ishaka gukora rero ntabwo ari America bino bihugu bindi bisiga ahubwo na America ijya imbere y'ibindi nge numva ashobora gukingura amarembo ku buryo ishoramari ku mugabane wa Afurika ryakwihuta
ubuyobozi bushyashya bwa Trump uko mbibona abantu bakunze kuvuga ngo politike ngo ya Amerika ngo ntihinduka ngo ari umurongo umwe ngo ni amasura atanduka agenda anyuranaho gusa haga ari byo buri mu president ashobora kugira akantu gashya ke wenda mu kwimbika abo bakorana bakabagiriya za garde fu bashyiramo ariko abanyamerika bemera ko wagiye ho ari president wabo bagakomakoma wenda makosa ya asa nkukora ariko aba yayakoze abafashije ibyemezo ligane yarashe muri Libya za Benghazi kwa Gaddafi Bush yateye Iraq ibyo byose ni za decision zifatwa mu cyemezo cya president abandi bakamushyigikira ariko abagize ngiye mbona muri politique ya Trump hazabamwe intungurano nyinshi ku bintu by'ibyemezo bimwe na bimwe bitungura abantu ndetse bitungurana na bimwe mu bihangange byise mbona relation international nka bya bindi byuko abanyabura ibitsamuraga Amerika ikaza Canada kaza iki hazazamo gatotsi mu bucuruzi naho afite masters yo gucuruza ko atwara umucuruzi ariko nabwo azajya agongana mbona azagongana cyane n'ubushinwa kuko no byaratangiye ariko rero mu mibereho y'abantu ubene abantu kwimanda ye mbona abantu babimukira cyane cyane bava mu majyepfo ya Amerika ntabwo ntibazanamworohera kuko nabo harimo abene gihugu kandi bari no mu buyobozi ariko ntabwo nk'uko urimo mwiza kuko uko akabya kubereka yuko ari abanyamahanga nabo bakabya kumwereka ko ari abanyamerika ahubwo bahoze muri Amerika ruguru birukanwe hepfo ko kuzamuka ntabwo ari uburenganzira rero icyo mvuga ndabona hazamo utuntu tw'intungurano twinshi tw'udushya
uko mugabane wa Afrika natwe mu Rwanda rurimo izo ntungurano zatumeraho neza cyangwa se zizatuzanaho wenda ibibazo
nge mbona ku mugabane wa Afrika wo imibanire ntabwo izaba ari close cyane kuko nubundi asa nk'utayitayeho cyane iyo uyumva n'imitekerereze gusa hari abantu ba nge numva nk'u Rwanda nta kibazo ruzagira na Trump kuko Trump ari nk'umuntu usa nk'umwiyemezi ukunda ibintu bizamuka ukunda amashema yagirana ikibazo cyane n'igihugu cyaba kiri mu kajagari kurenza igihugu gisa nk'ikigira cyiza kizamuka mu bindi ariko akaba nk'ibindi bihugu ubona abaprezida babo cyangwa abayobozi baho baba ari abastar cyane ku isi ariko mu bikorwa iwabo mu gihugu abantu batamerewe neza aho ngaho numva aho ngaho yagirana ibibazo nabo ndetse sinagira abo mvuga ariko nanjye hari aho ndeba nkumva mubanire wa mubano wabo na Amerika hazaza mu tuntu tw'udutotsi ariko ngo burya n'ubundi abanyamerika bakunda udushya buriya bashaka kuba barana mutwe batereka dutora umuntu nawe uje ugira ibintu bihindagura turebe ko ibyo nabyo icyo byamara kwise ibyo byose ingaruka zo zizagerageza kuba zabaho ariko isi nayo izukuntu hijera kubera ko hari n'abarusiya barahari na n'umubano wabo n'ubufaransa n'ubu ngubu abafaransa urumva bavuga cyane nk'aho ntabwo bari ku murongo umwe.